intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Mwakoze kumviriza Radio Inzamba agateka kawe. Kaje mu kiganiro c'ugwaruka dafite ijambo. Kuri uyu wa gatatu ducirya nino ivyavuye mu nama yatunganijwe ku magenekerezo ya 18 na 19 ku kwezi i Bujumbura. Ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe inzira zoshikana igihugu ku iterambere. Mugishikirizwa na Benny Axela Kana.
Dafite ijambo.
Le gouvernement du Burundi est fermement engagé dans son combat contre la pauvreté.
Uwo ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kashikiriza ijambo mu birori byo gutanguza inama idasanzwe yo kurabira hamwe icokorwa ngo Burundi bushike ku iterambere. Iyo nama yari yitabwe n'abategetsi b'igihugu abasanzwe bafashanya n'u Burundi mu migambi y'iterambere hamwe n'abahinga mu by'ubutunzi. Icivugo c'iyo nama cari uko u Burundi bwaba bwashitse ku iterambere mu mwaka w'ibihumbi 2040. Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Burundi buri mu rugamba rwo kurwanya ubukene, agira ko asaba Abarundi bose gushira ingufu hamwe kugira ngo iryo terambere riboneke. François Nibizi, umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe iby'ubutunzi n'imigambi y'iterambere, aratubwira bimwe mu vyavuye muri iyo nama, akaba yavuganye na bagenzi bacu bo ku ijwi rya Amerika.
Basabye ko leta yoje cyane rwose gusaba amadeni, mugabo igasaba amadeni azoshobora gufasha ugwaruka ruzoza mu myaka izoza, amadeni ajya mu bintu bizokora kugira ngo bishyure.
Ni uwuhe mwanzuro nyamukuru muzaheraho kugira ngo mushyire mu bikorwa umugambi perezida wa Repubulika yifuje wo kuba u Burundi bwabaye igihugu cyateye imbere mu mwaka 2040?
Ikintu bagiye bavuga cyane rwose hariho ibintu bijyanye no guhindura ingendo kugira ngo Abarundi nyine batangure kwiyemera, amugira kabiri bavuze ku bijyanye na bonne gouvernance kugira ngo Abarundi bose buri kari yumvira wese icyo yumvira, yumvira inyungu z'igihugu zabarizwa zije imbere gusumba inyungu ziwe, hanyuma bavuze ikintu cyane cyane kijyanye na cohesion sociale ko naho twogira guta Abarundi batiyumvanamo kino gihugu baciyumvemo ko ari icyabo kandi kari kumwe iby'amoko abirengere iby'ibitsina abirengere, ariko barara inyungu y'igihugu umwe wese muco ashoboye ashobore kugira ngo akore. Hanyuma ikindi naco twashika imbere bavuze yuko bijyanye n'abantu imbere tukabyiga neza kuko nabyo bishobora kuzamo amafaranga ashobora gufasha kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Ikindi naco cyabaye cy'uko twakorana neza n'aba basanze bafasha u Burundi kugira ngo imigendere ishobora kuba yaratosekara ubwa mbere ishobore kugenda neza, ariko nabo nyine bazana amafaranga mu bintu bishobora kugira ngo biteze imbere umwenegihugu muto w'umuco.
Ishyirwa mu ngiro ryavyo bizofasha ugwaruka haba mu kwiteza imbere canke mu guteza imbere igihugu. Inyuma y'aka karuhuko muratanga intererano yanyu. Loïc ari mu Burundi abona ko mu gihe umutekano kibandanye uzurahungabana atamugambi w'iterambere ushobora kurama gutyo yaba ugwaruka yaba igihugu bakahahombera.
Gukora mu nama ni byiza kugira bamenye aho umuntu yoca kugira Burundi bwacu bupfe mu bibazo by'ubukene burimo. Ibibazo by'ubukene ubona ko ari ibibazo biteye ubwoba, aho amakori aduga ku mwanya aho ibifungurwa bijya vyobumba igihugu bibura, aho ibikoresho bikurwa hanze bizimba cane, nkavuga nti nibabandanye. Ariko igikuru bige ukuntu bafumbatira umutekano ugasasagara mu gihugu cacu, kuko ngiye kuraba Uburundi bwacu bukena kubera ibihe bugenda gucamwo. Ni igihugu ibihe by'intambara, ibihe by'umutekano muke, vyama biba byongera byisubiritsa ari naco gituma ubutunzi buca buhungabana twama mu bihe by'intambara twama mu bihe byavuye mu ntambara ugasanga ubukene buca bwama busugereje igihugu nkavuga nti hamwe umutekano wobungwabungwa hagahera igihe n'igihe atari ibintu by'intambara bibaye mu gihugu cyacu natwe tukoronka agahirwe ku butunzi kuko abanyamitahe bava mu gihugu cyo hanze baca baza bagashinga imitahe kuko baba bazi ko bari mu mahoro ata kibazo bagira ariko bama bicura ko hari ababagirira nabi abanyamitahe ntibaheza ngo baza ikindi nacyo bora ukundi bintu by'amakori bo bitunganya gushasha nta munyamitahe azana imitahe y'uwavuye mu kindi gihugu asana mu gihugu amakori usanga ari umurengera icyo nacyo cy'amakori barabe uko bakigenza hanyuma uwo mutekano bawukomeze ibisigaye ubutunzi buza bukurikira ibyo bindi.
Na Axel ari mu Burundi ati ntaco niteze kuko n'ibijanye n'iterambere hashigwa imbere iby'imigambwe ugaruka rwose ntigwitabweho.
Ndi kundaraba ibijanye n'ubutunzi mu Burundi cyangwa imigambi y'iterambere ugaruka rushobora kurangura nta cyizere ufise yuko hariho akamaro bizogirira ugaruka mu bijanye no kwitunganiza imigambi yabwo kuko ugiye kuraba ndega dushobora kuvuga n'uruhe gwaruka bavuga ugwaruka ubona yuko umengo rushitse imbere mu kuvuga utari mu mugambo uri ku butegetsi nta jambo ufise n'abari muri uwo mugwi w'ugwaruka si bose hariho ikumira barakumirwa muri 2002 rero nkavuga nti ego kubona iyo nama yarabaye n'iki bagahanahana ibyiyumviro ni byiza mugabo jyewe nari kugira icyizere yaba ugwaruka ruri mu Burundi urwo ari rwo rwose umuntu afise uburenganzira bwo gukora ikintu atarinze kugicisha mu mugambwe ni ukuvuga yuko ikintu cyose ushobora kwiyumvira gukora utakoranye n'umugambwe hari n'ubutegetsi buhari umengo uri kuragwanya igihugu nicyo gituma rero mbona yuko ari byiza yuko izo nama ziba mugabo bakaha uburenganzira umuntu uwo ari we wese batarinze kuraba ubwoko batarinze kuraba umugambwe arimo kuko uno munsi ikibazo kihaye wagira n'akantu kaguteje imbere niko uteye imbere babanza kukubaza ngo uri mu mugambwe uwuhe ngukorera ngo ntitukubona ngaha n'ahanaha rero iyo igaca ibaye ntampamye ku iterambere iterambere ry'igihugu na cyane cyane ugaruka rukaguma mu bushomeri kubera iki kubera udafise aho rukorera udafise aho ruvugira kugira ugira ijambo ugira icyo ukoze kutagiye mu mugambwe ariko ubutegetsi nta burenganzira ufise bwo gukora ikintu ibisigaye byose ugwaruka rubikora rubanza kunyegeza niyo ngorane jye mbona nicyo gituma mvuga yuko izo nama naho yabaye atakamaro kanini yizogirira ugwaruka nko mu Burundi.
Leonce nawe nyene ari mu Burundi ati naho iyo nama yabaye nta mwizero mfise w'uko ugwaruka ruzohungukira kuko hatezwe imbere abari ku butegetsi.
Ku by'ukuri nk'ugwaruka ayo manama yama yabaye ariko nta cyizero ugwaruka rwogira yuko hari icyo rugiye kubaho mu byo ubutunzi byo kwisunura muri bicyanke biri yakubera ayo manama. Aya nta cyizero kwabise twogira kuko ayo manama nahaba yego barapfundika ati bigiye kugenda ukunuku nuku ariko nimwe twama tubona ntitumenye niyo bitegurirwa ntitwumve niyo bitegurirwa ugasanga tuguma hahandi kandi amanama yabaye kandi ingingo zafashwe rero nta cyizero ugwaruka twogira ku giti cyanje nta cyizero nogira kuko ndi kuraraba ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi n'ibintu bitanatahuritse bisanzwe ntiyatahuritse aho ifungurwa biduga ndetse twirimira mu gihugu ugasanga ibintu bisize ubwenge mu bisanzwe. Rero turasaba abategetsi batwara igihugu uyu munsi mu gihe ariko barafata ingingo izi canke ziriya ntibafate ingingo mugabo ishyire mu ngiro kuko ingingo zo mu mpapuro cyangwa zatowe n'amanama yama yakozwe ibicanke biriye mugabo sinzi ko zagukorerwa mu kindi gihugu bitakorerwa mu Burundi mugabo kumbure nibikorwa hari abo bikiza ikakagwe nyene umva ko ariyo bakwiye kubaho rero nta cyizero ndabibona
Jean-Marie ari muri Uganda wewe arafise umwizero ufatiye kwishaka ry'abarongoye igihugu biyumviriye no gutunganya inama nk'iyo
ubwa mbere umuntu yona kenguruka ku kigoro nkaka kuko ni intambwe itanasanzwe kuko ni ibintu twari tunyotewe mu gihugu cyacu habaho inama zitunganya ibikorwa nk'ibi bakarabira hamwe iby'ubutunzi ndetse n'itunganywa by'igihugu bimwe bimwe muri rusange kuko turavye igihugu cyacu aho kigeze n'ibintu usanga biteye isoni n'ubwoba kandi ni igihugu kirimo abantu baciye ubwenge abantu b'inzobere mu bijanye n'iby'ubutunzi ariko dugasanga igihugu cyacu kiguma kikiri cyane n'ibintu biteye isoni rero ubwa mbere rakenguruka vrema kuri aka kigoro nashanishane ku mukuru w'igihugu yiyumviye ko ibi bintu byoko ariko icyo twosaba nk'ugwaruka nuko ubwa mbere ibyumvikanwe ko cyangwa ibyo basanze byabaye intamba mu by'ubutunzi bw'igihugu cyacu bo kwikubita gashi vrema bakaraba ko bishyira mu ngiro kugira ngo igihugu cyacu ntituzogume twifuza ibyiza kumva mu bindi bihugu kandi natwe duciye ubwenge dushoboye gukora biratangaje kugira ngo abarundi bari hanze y'igihugu usanga ari abantu b'abakozi badasanzwe mugati tunanirwe guteza imbere igihugu cyacu ntibara kumutemera rero ndasaba umukuru w'igihugu n'abantu bajejwe gufata ingingo bwa mbere ibi bintu byigiwe ngaha aye borondera bigashirwa mu ngiro ntugwaruka ishizere nticobura kukubera ko iyo habaye ibintu nk'ibi iye nubwo bitoshirwa mu ngiro byose harimo bikeye bishobora gushirwa mu ngiro kumbure ugwaruka gatoyi tukahatorera koyokwe rero nosaba umukuru w'igihugu nk'uko nabivuze ko iyo tubera icisho vraiment n'ugutwi akatubera umuntu se barundi nk'uko tubimenyereye kugira ngo ibi byigwa ngaha aye ntibibe mu majambo gusa nk'uko byagiye bibaho mu myaka iheze ariko bishigwe mu ngiro kugira ngo ugaruka turabe ko tworuhuka mu ruho w'ubukene turimwo ubushomere bwabaye umurengera hano mu gihugu cyacu ugasanga ugwaruka rwarashwiragera uri hirya no hino mu bihugu rufatwa nabi rudahabwa n'agaciro kandi dufise igihugu cyatwibarutse twarize duciye ubwenge ariko bikatunanira ko dushobora gukorera muri icyo gihugu cyacu bikorwa ugasanga tuzingamikwa n'abagenzi bacu abokije igihugu nibo bo kugifuka mamunda biba biteye isoni rero nk'ugwaruka icyizere kirahari icyo turindiriye nuko tuzivugira ibyo twabonye mu gihe tuzobona bishijwe mu ngiro
ikiganiro tukibandanirize kuri Hassan ari muri Kenya ati ntacyo twiteze kwishirwa mu ngiro ry'ibyavuye muri iyo nama uravye inge n'ibiturire vyiraye mu gihugu
nabyo byo mu Burundi biragoye na kamaro kanini eka nana kamaro bizaza mu kuko basumirinda ni benshi ageze igikorwa cy'iterambere kiza bakerekwa amahera uburyo butanzwe buherera muri abo bategetsi nyine hagira ngo harafashwe ingingo kuva ngo bagiye kubikurikirana bigaherera mu matoro gusa ya politiki yabo yo gukina n'inkinamico ku mutwe ko ngo tukwiza ngo migambi mu gwaruka ati genda gura ushike kuri terurabe nta gwaruka ubushomeri barashomere ni kwa kundi nyine bikimeze reka reka mu byabere nazi terambere mu gihugu cyacu nacu jewe ndaze nka karora ubwo je ndara abamo igihugu cyo mu Burundi nyine kimeze ushike no mose jewe ndakigira nyine ko mbere sinze ni nkuko kimeze ku rutonde rw'ibindi bihugu ari cyane no uravye nke mu gihugu ndayemo iterambere ingene rimeze baradusize kabisa hari bwo gusanga nabyo byiyubashe kandi bifite ugwaruka rutarira bararondera abanyamitari bakazana imitari yabo ati bareke gukendaga abarundi twabuze indongozi muri rusange twabuze indongozi mu majyamba make nicaye neza na neza Nairobi ugiye kuhava iterambere rya Kenya ugaca uraba iterambere ry'Uburundi Uburundi naho hohera ibijana 40 iterambere riri muri Kenya nao vyose bihuriye kuko no munsi Kenya igeze aho ishobora kubaka ibarabara rica hejuru rishobora kuva Mombasa rizohuza na Uganda igeze aho yubaka inzu iduga gushika kuri 43 ugacyumbarira Uburundi niba yorere ayo mahera bishyire mu mifuko yawe abariye iyo mamiri yari 54 urugomero numvise bavuga bari ko bubaka ku mpanda bari hese bari muri leta babagize iki nabareka kuguhuma amaso ugwaruka ngo rafise ngo inzego zikiruke ntazo ntazo tarundi bene wacu ahubwo ngo sice twakora no gufatana mu nda nayo bonde ho bazokwamba dufukamye mu nda
ukibani wawe huzuye imbabare umusiku musi bicwa n'inzara bicwa n'inwara nawe atacyo w'indona iyo mubakunda wari kubafasha bakazaguto.
Flavia ari mu Rwanda ati imvugo yoba ingiro ku byafundikiwe muri iyo nama ugwaruka nago guhungukira
nibaza ko natwe kugwaruka bizatugirira akamaro ariko mu gihe bifashe intumbero nziza mu gihe bikozwe neza mu gihe bashize mu ngiro ibyo bafunditse kuko si bibi ni byiza nizera kandi nibaza ko biramutse bikozwe neza bigashyirwa mu ngiro neza ko natwe kugwaruka bizatugirira akamaro iterambere iyo rihari riba ku banyagihugu ku gihugu nabakibamwe bose ndibaza rero kandi nigera cyane yuko nugwaruka icyo tugira akamaro.
Santos ari mu Burundi nawe ati uravye amakosa asanzwe yibonekeza mu itangwa ry'ubuzi bice bituma umuntu atamwizero agira yuko ibyavuye muri iyo nama bizoshirwa mu ngiro.
Ni kuvuga iyo nama iyo bayatumanije ngaha mu Burundi si ukuvuga ngo ibyafunditswe ngo bizogira akamaro ugwaruka twebwe siko tubibona kuko kajya kare kahasanzwe ka mwana wa mama ndi batakazobandanya kuko yaba katazobandanya bafata bagahamagara abantu bakaza gukora ikibazo bakoze ikibazo bakabahatisha ugitoye akagira icarose ugitoye nimba ari akazi kabonetse akaronka akazi mugabo bavuga ngo batanga akazi ngo baba barabye ngo uburambe mu kazi uburambe mu kazi ntumva ko ari babandi nyine babandanya uburambe mu kazi ntukibona yuko abari bagasanganywa utagakora wogira uburambe mu kazi gute kandi kuca umuntu yizera ngo mu byo baba barapfunditse ngo bizakamara bizogira urwaruka oya Jeff ndayibona uko ari ugusa umuntu yoshira Imana imbere icyo Imana izoduha nicyo tuzokwakira nawe ubundi bwobwo oya Jeff ndayibona uko ariko gusa reka turindiye.
Boris ari mu Rwanda ati ni byiza ko iyo nama yatunganijwe kuko urwaruka rutazobura icyo ruhungukira.
Ubwa mbere nitwa kudashimira abategetsi yuko uno mwaka baba bari kubisagashe bakabona yuko rimwe rimwe aho igihugu cariye amashure abashoboye kugira amahirwe yo kuja kwiga yuko ari ikintu bashobora kungura mu gihugu hama bakabaha ijambo kugira ngo kino gihugu hariho ibyohinduka cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi. Ibyavugiye muri rya nama birafitiye akamaro cyane ugwaruka kubera ko ugerageje kuraba ugwaruka tubayeho mu bukene mu kutagira ubuzi ubwo buzi nabwo kugira ngo bushobore kuboneka nayo mahinguriro bavuze ni ubwo bukera rugendo bavuze n'ibyo bindi byinshi byankunze usanga birango mu kazi cyangwa asanga amasoko y'ibintu aronka babandi nyene ugasanga abakuma batunga ku mari babandi bibaza yuko ibyo bahanuye leta ari ibintu ngirakamaro cyane cyane ku gihugu muri rusange mbere no kugwaruka dusanzwe kugarijwe n'ubukene no kutaronka akazi.
Duherereze kuri Joyce yagiriza ababa bajejwe gushyira mu ngiro bene iyo migambi kwihindukiriza kuba ari mu mugambwe uri ku butegetsi.
Jewe muri ibyo nta cyizere kirekire nabifisemo kuko yagiye nama naho yabaye rukokoma ku rwego rw'igihugu tugiye kuraba utundi tuntu twa twagiye tura mu Burundi tukaza ari ibintu bica bisigara mu majambo gusa si ibyo byonyine aha anohera kuba ibijyanye n'amasango ndetse n'ibindi usanga hari ibintu bagenda bagakora mugabo hageze gushyirwa mu ngiro bigaca bigira ingorane kugira ngo tuzofite icyizere nuko tuzobanza kuraba inguvu leta izoha rujya rwego kuko ikintu kimwe ndaje nibaza mbega ko bahejeje kukugira injyanama yiswe barashinze umugwi uzoca wiga neza ukaraba n'ishyirwa mu ngiro y'ibyavuyeho kuko umukuru w'igihugu adaciye atera igikumo uwo mugwi agaca asohora na dekre ingene uwo mugwi uzoca ukora agaca araba n'abawurongora tugaca turaba yuko abo bantu bagiye kurongora ari abantu koko babishoboye kandi badashobora kurya umunwa bavuga ibintu bitumbereye
kumangaho hari ndirebire ngaho twibonamo ange nagomba gutanga uburorero aha mu Burundi hamaze gukugura ibintu byinshi je nagomba ndabasiye mu kantu gatoye kwibijanye na sangwe iyi sangwe bagitangura barashinze umugwi w'abantu bagiye kwirongora mu ntara uwo mugwi ga wari ukomeye bakagirana inama n'umukuru w'igihugu yari atwara umugambwe mugabo hageze mu bushyira mu ngiro ibijya by'amasangwe by'amakoperative uwo mugwi baci bawikarita bashabizanira abandi bantu seretse nk'abantu batwara imigambwe ku mitumba ku bikingwa bari batwara amasangwe ugashusanga niyo bagiye gutora amafaranga imigambwe bateguye ntibabizanira abo bantu abasanzwe bararungitswe n'igihugu kugira ngo bazokurikirane ibyo byasangwe inyishuba mu ngiro ry'uwo mugambi w'amakoperative muri cyangwa icyo gihe uwo mugambi w'amakoperative bwate butora mugambi mwiza cyane kumva yuko Shake Corine bazoyiha 2 miliyo hanyuma icyo umugambi hanyuma icyo urumva abantu babigisha twumva ko abanyagihugu hamwe nazo kwiteza imbere nayo bazori hazaza entere twumva ko ari amahera azogira akamaro keza abanyagihugu mugatubwiye kuraba ratitabirite y'iyo proje ubu unuvuga yuko ridirika yayo iri ari jemane kakisi ijo bituma rero ngaje atacizere no vuga kuko ubu mu Burundi ibintu biriko biraba n'akamaramanza nonje nagira mvuge hariho ikintu mora mu bavuga ngo kreative y'ugwaruka n'ukuri atari gusoma bariko barakora nta kindi
Joyce aravuga uko abona byogenda kugira ugwaruka guhiteza imbere ntigwame ruzera inze
ahije nagoma gusaba ugwaruka atari uko boguma biri babarahendwa bajuragizwa ibi bintu bijyanye n'amakoperative elektriki avuga je nibaza yuko bitabateje umwanya nibaza y'amakoperative yabo birondereye regisiteri babigisha ibintu bijyanye no gutunganya imigambi amashyirahamwe barondera amahera y'iwabo uburinganire bwo gukorondera amahera y'iwabo ni ukuvuga umuntu afisisi imera akongera agafita umutwe ubu benshi barahejeje none ko benshi bahejeje imitwe yabo bari kubayikoresha iki amatongo yo mu Burundi imvura ubundi kigwa ko ndahantu heje imvura igwa hafi amezi 9 ku mezi 18 none aha akintu barundi bavuga uwo kwitwaga mu barabuze urugwaruka rero ibintu byo kubahenda igikoperative byasanga nta n'umwe biko byateje imbere bikaheza imbere akaguye gatoyi kandi ako kaguye ni ntakogwako urugwaruka rero zibuze mu rujibuno ntibitege n'ibintu byinshi iyo nama si ya mbere ibaye mu Burundi nabaha karakurikije amasango y'ikiza kandi tuzi ko bazobuca registre mugabo registre bari barungitse kuva cyo bavuza n'ubusa bacarungitse iyindi migwi uwo mugwi naho woja tuzobara turabe ingufu zigira iyo nushaka basaba rero urugwaruka nibareke gutega amashi abatacho babamariye nibikorera iby'iwabo hanyuma ibyo nabyo biza bije inyuma babireke bitunganije imigambi y'iwabo
amasisteme yica benshi akinze abake bamwe bayitwa kugira ukuri ntikuvugwe igici gikuze gaca bamomora imizi bakigira intama kandi tubona ko ari ingwe z'imibango bakazana iterambere ritarama Kwame tubaseka bajyohegwa ruko twama duteza amashi
aha ni naho duherahereje ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 24 ukwezi kw'11 twarabiye hamwe inyungu ugwaruka rwiteze kubyafundikiwe mu nama yo kwiga ingene Uburundi bwotera imbere hari aberekanye umwizero w'uko bishobora gufasha ugwaruka n'igihugu kuva mu bukene basanzwe barimwo ariko hari nabandi berekanye ko ingingo zamazifatwa muri bene izo nama no mu bindi bisata kenshi haba ingorane mu ishigwa mu ngiro yazo kubera igiture no gushira imbere by'imigambwe byizizi bisata byinshi by'igihugu aha tukabamenyesha ko hari amashyirahamwe adaranira inyungu za politiki amaze gusaba ko hobandanya hatunganywa izindi nama zo gusuzuma aho ishigwa mu ngiro y'ibyafunditswe rigeze kugira ntibizobe amasigara cicaro turashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro naho kurindi sango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo